yanzu wacu Eugenia Mukangu.
Mandanya kumviriza ijwi rya Amerika. Radio ijwi rya Amerika isamira na Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mu Burundi muyumva ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 19.22. Mu Rwanda muriko mutwumva kuri FM 104.3 no kuri FM 88.3 ya Radio Inshuti ya Bose. Abanyu Uganda mu karere ka Kisoro namwe bwe muratwumva tankomanzi kuri FM 88.9 ya Radio Ijwi yobora. Ikaze makuru yo kuri no mugoroba mugiye gushikirizwa na Jean Diane Ninahazo. Ishami rya Onigita hamagara y'abantu ku isi OMS mu mfunyafunyo ryagabiye Leta y'u Burundi amadolari y'Abanyamerika agera ku 600,000 azofasha mu byo gukinga ikiza cya virusi ya corona.
Ibyo rero byose turabishima kandi turashima ko Leta nkozi mbyeyi imigambi yashyize imbere ishyigikiwe n'abasanzwe bafasha mu iterambere ry'igihugu na cyane cyane babicishije mu bushikiranganji bw'amagara y'abantu kurwanya SIDA.
Uyu ni Tade Ndikumana, umushikiranganji w'amagara y'abantu mu Burundi. Muri Libani naho abagera ku 300,000 ntibagira aho bakika umusaya inyuma y'insanganya y'umuriro yaraye ihitanye abarenga 100. Abari mu Rwanda mwiteguriye gute umuganura? Muri ano makuru tuzakubitira mu karere ka Kamonyi kuraba uko byifashe. Hagati aho ku igenekerezo nk'iri mu 1962, Nelson Mandela yaratawe mu mvuto. Mu mpera z'ano makuru turaza kubibutsa uko byagenze. Amakuru tubafitiye muri kano kanya turahera kuyagezwa hirya nino ku isi, duhereye muri Libani yunami yabarenga 100 bari bahitanywe n'umuriro wakomerekeje abagera ku 400. Abatagiraho bakika umusaya ku mugwa mukuru Beirut wabereyemwo ayo mahano baharugwa mu 300,000. Ido ni Ido na mugenzi wacu Fidel Niyongabo.
Perezida w'igihugu ca Liban Michel Aoun yahamagaje inama yihutirwa ya Leta uno munsi kuwa gatatu. Yamenyesheje ko hatangazwa igihe kidasanzwe c'indwi zibiri inyuma yuko ikintu ca bombe ikomeye iturikiye ku mugwa mukuru Beirut yitana abantu bagera ku 400,000 barakomereka. Icyo kintu caturitse ku munsi wa kabiri cyarumvikanye mu bice byose by'umugwa mukuru, aho ibintu bitari bike byononekaye gushika no ku nkengera zawo. Abategetsi biteze ko igitegiri cy'abahasize ubuzima ciyongera kurushiriza mu gihe abakozi bajeje gutabara byihuta bariko barondera abo babarokotse mu bisigarira by'inyubako zasenyutse kugira babahe ibifungurwa amazi naho bakika umusaya. Mukuru w'umugwa mukuru Marwan Abud yatangaje ko abantu bagera ku 300,000 batakaje amazu yabo. Icyatumye icyo kintu kimeze nka bombe giturika nticyamenyekanye buno nyene. Abategetsi bibaza ko bifitanye isano n'amatoni 2,775 ya nitrate ya amonium yabitswe mu kigangara kiri ku kivuko cyo ku mugwa mukuru kiringo cy'imyaka 6.
Ku mugabane wa Afrika naho Misiri na Sudani byahagaritse ibiganiro na Ethiopia ku matati yerekeye urugomero rw'umuyaga nkuba rwayo ku ruzi Nil. N'ubu turacari kumwe na Fidel Niyongabo.
Ivyo bibaye inyuma yuko Ethiopia ishikirije icyumviro cyo gufatanya amasezerano ku rugomero rw'umuyaga nkuba rwayo n'amasezerano ku mazi y'uruzi Nil yosubirira ayo ku gihe cya gikoloni n'igihugu cy'Ubwongereza. Umushikiranganji ajejwe amazi n'ukuvomera bw'igihugu cya Sudani Yasir Abbas avuga ko icyo cyumviro cyashikijwe na Ethiopia kigeramye ibiganiro byari byasubiye kubandanya ku munsi wa kabiri. Ibiganiro hagati y'ibyo bihugu bitatu bihagarikiwe n'umuryango w'ubumwe bwa Afrika biriko bigerageza gutorera inyishu amatata amaze imyaka itari mike ku bijanye n'ingingo ya Ethiopia yo kubaka urugomero rw'umuyaga nkuba ku ruzi Nil. Misiri na Sudani biriyamiriza ingingo ya Ethiopia yo kuzuza amazi muri urwo rugomero atamasezerano abanje gushikwako hagati y'ibyo bihugu uko ari bitatu. Mu gihe igihe cy'agatasi cyatanguye mu kwezi guheze muri Ethiopia, mu byongereza amazi y'uruzi Nil cyo gihugu gishaka kuzuza amazi mu rugomero rw'umuyaga nkuba rwayo mu buryo bwihuta bushoboka. Ikibazo cy'urwo rugomero gishobora kuvamwo intambara mu karere kubera ibiganiro bimaze igihe bihagarikiwe n'abahuza batandukanye harimo Leta Zunze Ubumwe za Amerika atanyishu byashitseko.
Ejo ni Mukankusi aca akomeza atubwira ivyakamo k'ishami rya Onigita impunzi ku isi RCR ritabariza abakozwe ko n'igitero c'abikekwa kuba ari abarwanyi ba Boko Haram mu nkambi y'abateshejwe izabo yo mu ntara ya Far North muri Cameroon.
Abantu ugibura 18 biciwe muri icyo gitero, abandi 11 barakomeretse. Iyo nkambi icumbikiye abantu bataye ibyabo babarirwa muri 800 yagabweho igitero mu gitondo cyo ku cyumweru. Abarwanyi ba Kiisilamu bivugwa ko bateye grenade mu nkambi ubwo abantu bari bagisinziriye. HCR irakajwe n'urwo rugomo ku bantu batigeze bagira uwo bashotora kandi irabyamagana yivuye inyuma. Umuvugizi wa HCR Bakar Baloch yabwiye Ijwi rya Amerika ko umutwe w'abarwanyi ba Boko Haram ukorera muri Nigeria ukekwa kuba ari wagabye icyo gitero. Avuga ko kuva mu ntangiriro z'uyu mwaka habaruwe ibitero birenga 87 bishyirwa kuri Boko Haram. Byageze ingaruka kuri miliyoni z'abantu mu karere no muri iyo ntara ya Far North yonyine muri Cameroon. Akomeza avuga ko abantu barenga 320,000 bataye ibyabo. Akanavuga ko igitero kuri iyo nkambi y'abataye ibyabo cyatumye abantu 1,500 barimo nabo mu mudugudu ubacumbikiye bafite ubwoba bwinshi bahungira mu mujyi uri hafi aho kugira ngo babone umutekano. Avuga kandi ko HCR irimo kohereza intumwa z'ubutabazi gusuzuma uko ibintu byifashe no kureba uburyo abo bantu barindwa ndetse n'ibikenewe mu rwego rw'ubuzima kubakomerekeye muri icyo gitero. Intara ya Far North ikora ku gice cya Chad n'amajyaruguru ashyira uburasirazuba bwa Nigeria hashize imyaka yarabaye isebaniro ry'ibitero bya Boko Haram n'indi mitwe ifite intwaro.
Ijwi rya Amerika Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda barakoze bagenzi bacu kuri ayo makuru yose baje kudushikiriza agezo hirya nino ku isi. Ubu naho duce tubandaniriza mu karere k'ibiyaga bigari duhereye mu gihugu cy'u Burundi aho ishami rya ONU ryita amagara y'abantu ku isi OMS ryaronkeje leta y'ico gihugu ingabire ingana n'ibihumbi 600,000 by'amadolari ya Amerika n'amafaranga azofasha ahanini mu kurwanya ikiza cya virusi ya korona. Umwe bwa Buraya bwahagaritse imfashanyo bwaho Burundi kuva mu 2016 buri mu batanze iyo mfashanyo. Mugenzi wacu rero Juri Kaneza atugire ku muriri w'ino nkuru.
Iyo ngabire yatanzwe kuri uyu wa kabiri. Umushikiranganji w'amagara y'abantu umuganga Tadendi Kumana ahejeje kuyakira yabwiye amenyesha makuru ku mugwa mukuru w'ubutunzi Bujumbura ibiyigize.
Umuco wa mbere ugizwe n'ibikoresho bije gufasha kurwanya cya kiza coronavirus harimo ama concentrate d'oxygen ashika 50 yatanzwe n'igihugu cy'Ubushinwa. Hanyuma harimo ibikoresho ama reactive yo gupima yo muri laboratoire yatanzwe na OMS. Hakaba harimo rero kandi n'ibindi bikoresho bikomeye bije gufasha amavuriro y'uburere kugira ngo ashobore kwitaho inkomere na cyane cyane bajya bagira amasanganya mu mabarabara. Ibyo bikazafasha cyane kugira ngo umuntu agize ingorane ari ruguru no mu buryo ry'akarere bashobore kumwitaho.
Ubumwe bwa Buraya bwahagaritse imfashanyo bwaha leta ya Burundi kuva mu ntango z'umwaka w'2016 buri mu batanze imfashanyo bicisha mu ishyirahamwe mpuzamakungu gitahamagara y'abantu OMS. Umushikiranganji Ndikumana yishimira kubona abafasha Burundi basubiye kubugirira icyizere.
Ibyo rero turabishima cyane kuko iyo ngabire ijyanye n'ibitaro by'uburere ijyanye n'ibikoresho byo kwa muganga bashobora gufashisha abagize ingorane zo mu ibarabara bagize amakisida itanzwe mu mfashanyo yatanzwe na nyoroteye n'ibikishe kuri OMS. Ibyo rero byose turabishima kandi turashima ko leta nkozi nzeyi imigambi yashize imbere ishyigikiwe n'abasanzwe bafasha mu iterambere ry'igihugu na cyane cyane babicishije mu bushikiranganji bw'amagara y'abantu kurwanya sida.
Imigenderanire hagati y'Uburundi n'ishyirahamwe OMS yari yatoze kayo mu mezi aheze kuva aho hadukikiza cya korona muri icyo gihugu cyo mu buseruko bwa Afurika mu kwezi kwa gatatu uyu mwaka. Abaseruka icyo gisata cya ONU cyita amagara y'abantu bavuga ko abategetsi bafata minenerwa icyo kiza. Hagati mu kwezi kwa gatanu Burundi bwirukanye abakozi bakuru bakuru ba OMS 4 harimo Dr. Lothaire Kazadi murombo yariserukira muri ico gihugu. Kuva umukuru w'igihugu mushasha Evariste Ndayishimiye yatangaje ko COVID-19 ari umwansi wa mbere w'igihugu agatanguza mbere isekeza ryo gupima abantu mu kivunga mu ntango z'ukwezi kw'indwi guheze. Amashyirahamwe mpuzamakungu atari make harimo PNUD agitaye iterambere ku isi OMS n'ayandi yiyemeje gushyigikira leta mu mugambi wayo wo gutuza umugera wa korona. Kuri uyu wa kabiri abagarariye ibisata bitandukanye vyabonye mu gihugu babonanye mu nama yabo ya mbere n'umushikiranganji mushasha ajeje imigenderanire y'Uburundi n'andi makungu Albert Shingiro. Gariko ni yaserukira ibisata vya ONU muri usangi mu Burundi yemereye leta kwizo bisata bigiye gushikira imigambi y'igihugu. Eroje urika neza Ijwi rya Amerika.
Eroje urika neza urakenuye tukivuga ko yavugwa mu karere k'ibiyaga bigari mu gihe habura umunsi umwe ngo Rwanda ruhimbaze umunsi w'umuganura. Hari abanyarwanda mu karere ka Kamonyi turi majepfo y'igihugu babwije Ijwi rya Amerika ko uyo munsi utazobagendekera neza bivuye ku bukene bubugarije n'ikiza cya virusi ya korona. Babisiguriye Eric Bagirubusa akoreje Ijwi rya Amerika i Kigali mu Rwanda.
Ku munsi w'umuganura wabonaga ko abaturage babanza kuwitegura ubwabo mu mudugudu, ko nabonaga abaturage bashyiragaho akantu k'umusanzu bagashyira hamwe noneho bagashaka icyo kunywa cya rusange bagashaka kenshi icyo kurya bakoreshaga ibigori, murabizi ko ibigori nabyo birakoreshwa mu muco nyarwanda, none bakica bagasabana ugasanga abana batoye babateguriye wa mutsima wa kinyarwanda bakabaha n'amata. Ariko ubu ngubu byose urabona ko ntabwo byashoboka, umuco urimo uragenda wangirika kubera icyorezo nyine turimo kurwana cyo cya coronavirus.
Bizangiza iki?
Icyo bizangiza birumvikana niba hatabaho ubusabane n'abaturage, wa muco usanzwe mu gihugu ntabwo woherejwe nk'uko byari bikwiriye. Kuko ubundi umuco usanzwe w'abanyarwanda nuko bahura bakagira gute, bagasabana bakaganira bakabyina ugasanga ibirori bimeze neza. Itandukano riragaragara kuko urebye imyaka yatambutse, niba habaga umunsi mukuru abantu bakaba bafite icyo kunywa, bafite icyo kurya, bakabyina bagasabana bakishima. Ubu ni ubwo butumwa buzatangwa mu buryo bw'itangazamakuru, mu maradiyo, mu mateleviziyo, umuturage yakira ibyo abashije gushyikira, ariko nta kujya ahantu rusange ngo babashe gusabana, ntabwo byakunda.
Umuganura tuwitaze neza cyane.
Gute?
Ni ugufata amasaka yeze tukagenda tugayashesha, ubundi tukanywamo agasururu nta kibazo.
Dukire mu rugo hazaba hameze hato.
Mu kwirinda coronavirus tugomba gushigisha agasururu abana na ba papa nyine, tukabaha natwe dufashe ku muganura, ntabwo hatumira inshuti n'abavandimwe. Umuganura se ni warangiye ku itariki ya mbere z'ukwa munani, tuzawitegura uko tuzaba twifite. Buryo umuntu iyo yabonye amaramuko ubwo ngubwo n'umuganura aba yawuriye. Cya mbere ni amahoro, kandi iyo turi kugenda tuyabona aba ari ibyo ngibyo. Umuco wa kera se ko atari wo ubu ngubu. Abantu b'iki gihe rwose ntabwo tumeze neza, abantu twarahindutse mu mitwe kubera n'ibibazo byagiye bitera n'ibihugu abantu bakahangayika. Tuzitegura uko bisanzwe.
Umuntu azaganura nyine ibyo afite, kuko ntabwo wajya kuganura ibyo udafite. Ubwo ngubwo umuntu azahaha nyine bitewe n'amafaranga azafite azahahisha ngamwe, n'ubwo ngubwo umuganura tuwizihize. Ewe, iki cyorezo rero buracyaranaducanze buriya, cyaranabyangije. N'ahantu umuntu yashakishaga ubona yuko bitagenda neza, wenda nk'umuntu wakoreraga akaba yaraguhaye nk'akazi nko kubumba amatafari, noneho icyorezo cyazaga kubatereka dana banki yarahagaze kugira ngo tubiguze amafaranga tuyabahe, no kuba tubanje tukaraho bibanza kugana. Ugasanga aho wakoreraga ntubashije kugira ngo usubire gukorerayo icyorezo cyabyanze.
Niba mbumva neza ku ruhande rwanyu bizaba bitameze neza?
Bizameze neza ku bushobozi dufite. Neza tuzaye kwipasa muremure mu bushobozi tudafite. Ntabwo kwipasa muremure umuntu yigira neza mu byo afite akitwaramo gakeya kandi bikagenda neza n'iminsi ikagenda yicuma.
Mu yindi myaka byagendaga bite?
Mu yindi myaka abantu baratumiranaga, nk'umuntu akenga agasurura agatumira mugenzi we, abantu banyura ku rugo ati nyamuna muze muganure mwumve. Ariko kuri ubu ngubu ibintu byabaye bikeya byararumbye. Nk'ubu imyaka urebye amafaranga igura ku isoko ni menshi, abantu barabasha gukora aho bifite gusa. Umuntu yagira icyo abona ubwo ngubwo akavuyo yaganuye. Nta by'ibirori n'ibintu bimeze nk'ibisanzwe n'ubundi, aho twari tugereye dukora aho cyatangiriye, ibyo twakoraga byasubiye inyuma, kuko iyo kitazamo biba bimaze kuba birebire, bimaze kugera kure. Nta n'umuntu uba ucyumva yuko akiri inyuma y'abandi. Iki cyorezo cyahise kizana abantu inyuma, ab'imbere kibashyira imbere, n'ab'inyuma kirabazana kibashyiramo, mbese ahantu utamenya. Uwagutumiraga se ubundi ubwo azagutumira avuga ati n'ubundi n'abantu bagisangira?
Nari nzi ko umugana w'ubu warangiye, ntabwo twari tuzi ko amatariki yawo yahindutse. Tuba tuzi ko uba ku ya mbere.
Muzawizihiza mutanawibukaga?
Ubwo twumvishe ko uriho tuzawizihiza. Njye ntabwo najya kubeshya, nese ubwo nawizihiza n'uri ntabyibukaga. Ushobozi bwo kuwizihiza bwo nawe. Njyewe uko numva ubundi nk'uko kera umugani w'umuntu awusangiraga n'imiryango n'abavandimwe, n'ubundi umuntu yawizihiza mu byo afite, na dukeya umuntu ashobora kwizihiza umuganura.
Umunsi w'umuganura tuwiteguye kubera ko ari umunsi mukuru nyine wa kera wahozeho mu mateka, tugomba kuwizihiza rero nk'uko mbega amategeko abivuga. Bitewe n'ubu burwayi bwa korona 19 bwagiye butuma mbega ibintu bisubira inyuma, bitewe ko ubukungu bwifashe nabi nyine, ntabwo ubukungu bugenda neza, nta n'ibintu bikibaho.
Ijwi rya Amerika, Washington DC, mu kirundi n'ikinyarwanda. Turabandanya n'ibiganiro tubafitiye muri kano kanya. Imigambwe itavuga rumwe na leta muri Afurika na kazoza kayo byaba byifashe gute? Inyishu kuri kano kabazo ni mu kiganiro mugenzi wacu Fidel Niyongabo yagiranye mu kanya na Pierre Claver Sengiyumva, umuhinga mu vya politiki, akaba yanonosoye ivyerekeye ubutungane bw'inyuma y'intambara. Pierre Claver Sengiyumva ari Bujumbura mu Burundi.
bavuga yuko bisa nk'ibiko bihindura intumbero n'imvoro, kuko turavye nko muri kahise twarabona neza ko habaho ibihe imigambwe ikabaye ku butegetsi ironka, nuvuga nk'abayifata mu mugongo cyane cyane mu bihugu bimwe bimwe biva hanze byo hanze ibihugu bikomeye, ariko ubu kubera imvo zimwe zimwe za nyene politike y'isi iri kwirahinduka ibyo mbere bimaze nk'imyaka ishika hafi 30 n'iyindi ubu biriko birahinduka. Rero ubu niho biboneka ko imigambi myinshi ubu iriko iraba nyene yo kwitunganya ukundi, kuko bisa nk'uko hariho ibintu byinshi cyane biriko birasubirwamo mu isi.
Duhanga uturorero aho ibyo biriko biribonekeza cyane mu karere ka Afurika.
Ego ndorereka nk'akarorero hafi cyane y'igihugu cy'u Burundi nko muri Congo, aho tuzi ko hariho abantu bahanganye imyaka myinshi cyane nka witwa Etienne Tshisekedi yahanganye na Mobutu, hanyuma mu nyuma arahangana na Kabila, umwana wa Nyakabila se yari yapfuye, ariko tukabona yuko mu nyuma amatora abaye uwayatsinze bisa nk'uko bitoroshye cyane kuvuga ko ari we afise ibintu byose mu minwe, ariko tubona yuko by'ukuri hariho uwarahasanzwe gutwara bagerageza gusa nk'aba banganywe cyangwa nk'uko baba bumvikana ku buryo inyungu zikomeye z'igihugu cya Congo zitohungabana kubera gucanamwo kwa politiki. Hariho kandi n'igihugu nka Zimbabwe muravye imyaka myinshi cyane uwitwa Tsvangirai yabaye uhangana n'uwitwa Mugabe aheruka kwitaba Imana. Turabona ko ivyo vyo vyose amakungu yabiraba akabona ko hariho ingorane zihari ivyerekeye kutubahiriza agateka ka zina muntu n'ibindi vyagirirwa nk'abasanzwe bagwanya leta, ariko tukabona yuko ataho vyashika ko ivyo bihugu by'ukuri bisa nk'ibyiharira rwose rwose bombo ibihugu abari babirongoye. Ni ukuvuga ko hariho nk'umuco uwo waratanguye nko mu myaka 1989 aho Block est na west byahinduka, hanyuma Uburusiya bukavaho cyangwa intwari y'igikomunista, ubu mugabo ukabona neza ko abantu biteguye cyane guhangana mu byerekeye iby'ubutunzi no kurondera amasoko mashasha y'ibintu bigatuma rero abantu bashaka ko ibihugu byumvikana.
Ni iyihe ngaruka ibyo bishobora kugira ku byerekeye demokarasi mu karere ka Afurika uko uyumva?
Ingaruka ni ingaruka nyinshi kandi twavugamo mu mice ibiri. Mu muco umwe twaza tukavuga yuko ibyo bintu ntibyoroha cyane, kuko umuntu wese aragira ibyiyumviro byiwe akagira icyo yibaza ku bya politike, kuba agatera akazi na muntu n'ibindi byerekeye kwishyira no kwizana mu by'ibyiyumviro no mu byo umuntu ashaka gukora. Ariko naho ibyo hariho urundi ruhande ushobora kuvuga ati iyo abantu batagwanye badashamiranye ngo bagwane, ubwo yuko hariho bimwe bimwe bikorwa bishoboka, kuko hariho imyaka myinshi Afurika yagize ubumuga bwinshi buvanye no kutumvikana no kurwana umwanya wose. Ubwo twavuga ko muri rusange demokarasi muri Afurika izomera nk'isubiye inyuma gato, ariko naho umuntu akiyabiraba mu buryo bw'ubutunzi ashobora kuvuga ko ashobora kuba icyo bita nka stabilite ijyanye n'ingene ibintu tunga bishobora gukingirwa, cyane cyane abantu bakumvikana ku buryo ngira bugabura neza ibintu bihari. Kuvuga byose si bibi, ariko ni byiza ko bizocungerwa cyane kugira ngo n'ibi bihugu vyaje byose bitanga uburyo bitanga imfashanyo bimenye ko hariho bimwe bimwe bikwiye kuraba, atari gusa kurondera amafaranga no kurondera inyungu, kuko navyo ni byiza, ariko vyoba ni byiza abantu bose bose.
Muri ivyo abanyagihugu muri Afurika nihe ngaruka bizobagira ko ubandanije kuvyo ari kuravuga na imbajije ico kibazo ca demokrasi?
Icyo navuga nuko murazi ko isi meze nk'isoko, navuga rero yuko umunyagihugu gakirambwa cyane ugateka kiyo nk'uko byari kera, ariko arabwa icyo ashobora kuzana. Navuga rero yuko bashobora kuvuga bati ibihugu ibi n'ibi n'ibi, harimo abantu benshi dushobora kuronka icyo bita mendeur bitsimbutse uko tubona nicyo gituma umwana ashaka mbona hariyo n'ibihugu kera bimwe bimwe by'ibihugu bya Buraya bitemera nk'Ubushinwa, Uburusiya cyangwa ibindi ngo no munsi bashobora guhurira ku kintu kimwe bagakorera ahantu hamwe bakoresha abantu bamwe. Ni ukuvuga ko ubu Afurika abanyagihugu baho barabwa nk'itunga, barabwa nk'isoko, barabwa nk'abantu batuye ahantu nyine hari ibintu byinshi bishobora guteza imbere amasosiyete akomeye cyane yo hanze. Ni ukuvuga rero ko abanyafurika ubu benshi bagiye kwikuramo cyane nk'ibyerekeye kugira amaruvandikasiyo mu bya politiki, mugabo cyane cyane aho binjiye muri uwo muvuduko uri kuranyaruka cyane mu byerekeye kurondera ubutunzi, gukora kurondera ubuziko, ibintu nka bene n'ibyo.
Ariko abanyagihugu muri Afurika si ubu gusa, ibihugu bikomakomeye ku nyungu zabyo byarondera muri Afurika byamye bibona akarere ka Afurika canke ahandi hose byarondera inyungu ko ari amashamba, ntibabona abanyafurika bahaba si ikintu gishasha coba ciyongeye muri iki gihe mu byo uri kuravuga.
Ekome no bivuga kuko uno munsi uravye n'ibiza iyo biteye canke iki urabona ko abantu cyane cyane baraba nk'ingeni ubutunzi bw'ibihugu bwasubiye inyuma cyane gusumba ingene abantu baba bashyikiwe n'ingorane bitabwaho. Novuga nk'iki iheruka kuba nk'iki kiza cya Covid, urabona nka Afurika n'i Buraya ko abantu batari kubabibona kumwe, i Buraya bararondeye ingene bashobora kugabanya izo ngorane mu gutanga nk'uburyo mu korohereza abantu, ubwo si ibyo ubona muri Afurika kubera ko muri Afurika n'amabije y'ibyo bihugu atakintu aba yarateguye kwitegurira guhangana n'ibiza igihe bize bibaye uko. No muri ibyo rero by'ubutunzi nicyo kimwe, uwo munsi ubwenge bushasha umunyafurika ataweza kugira agategera ko uwo ni mwana ashaka abagwiza tunga bakomeye bo hanze kibacyita, ahubwo bose byerekeye intwaro mbi cyane ngo nziza, ariko cyane cyane bafata ibintu nka kujya umuntu avuga ati amahera cyangwa itunga ntirigira akamoto. Urumva rero kuvuga ko uzo ufite icuzanye uzoronke n'ijambo uvuga uvuga mu bandi cyangwa naho bidakunze twatuntu nyene twinica nigeze tuzoboneka mugabo ntidushikire bose. Nicyo gituma rero ubu abanyafurika ari kuyipanga neza bakamenya igihe isigezemo, bakamenya yuko ari igihe cyo kugira ubwenge bwo kumenya ingene bashobora kwinjira kunegosiya neza mu byerekeye urudandazwa kuko ubuvya politike vrema no by'ukuri tunavuga ko bigiye kugira ingufu cyane gusumba ibijyanye n'ubutunzi.
Naho kubavuga ko witegereje usanga no mu bihugu bikomakomeye ibyo bihugu demokarasi yari yatsimbatayemwo mu myaka ya vuba, muri bimwe muri ibyo bihugu hoba hariko haraba intambwe zisubira inyuma kubijanye na demokarasi, ivyo vyoba biriko bifasha uwo muvuduko muri ko muravuga nuko ku ivyo bihugu biriko bibona ibihugu nk'akarere ka Afurika aho muri ko muvuga ko biko bihindura iforo uko vyahora bibona nk'imigambwe itavuga rumwe na leta.
Guhiganwa cyane mu byerekeye iby'ubutunzi uno munsi birageze ahantu aho utanguye kwibaza mbere uti mbega ejo bizogenda gute, ko abantu umenga barungu bitigiri gusa byerekeye amafaranga byerekeye uburyo. Ni ukuvuga ko nimwana ashaka igituma ubona abantu benshi uno munsi batanguye mbere no gusa nka i Buraya nyene cyangwa ubugabane bw'iyo za Buraya ya Amerika ati batanguye guca mu mabarabara cyane kubabara kwerekana umubabaro, ni uko by'ukuri isi iri kwirahindura cyane uburyo bwo kubaho kuko nta bintu byerekeye ubuntu bwinshi abantu bakiraba baraba gusa inyungu z'amafaranga. Ibyo rero nabyo tuma no muri ibyo bihugu byo bya demokarasi bizotangura kurangwa ukundi, n'ubu hariho abantu benshi batanguye sinovuga ibya nationalisme cyangwa ikimugabo barabona yuko aho isi igeze umenga mu gaciro kiwe karatakaye karabaye gato cyane. Uravye ivyo basabwa, uravye ivyo isi yo iriko irarondera. Ni ukuvuga ko ubu ni igihe kigiye guhinduka, n'ibihe bishasha isi yamaze kwinjiramo vyaje gukebuka abantu umenga tubitegera, ariko ubu biraboneka ko aho bigeze n'igihe gishasha gitanguye, nk'uko bavuga ni era nshasha no kuvuga yateye yageze kugira ngo abantu rero bayimenyere n'ibintu bizosaba ubwenge bwinshi mu kwihangana cyane uko birimo amashoka atagira inyana ngana
naho kubabona ko ibyo muri kumuravuga ukuntu isirikira hinduka no kuntu nk'ibyo bihugu by'ibihangange biko bibona ibihugu bimuzira y'amajambere na karere ka Afrika turiko tuvuga ko bakabona ko ibyo bizotuma nk'intwaro zihari n'imigambi iri ku butegetsi itsimbatara mu gihe kirekire babona ko ibyo bizogira ingaruka mbi ku migambi itavuga n'umwe na leta ko izotakaza ingufu zayo bibaza gutyo mwo babwira gute
iyo biraboneka cyane ko igihe iyo ibintu bimeze nk'uko n'ibintu bishasha n'abantu bateza kugerageza kwiyadapta kugira bumve ibiriko biraba ubwabo kimwe n'uko muraba mu migabane yose mu bice by'isi hariho umukino uvuga nka tendance zingene mu kivuga mu Kirundi ko hariho ukuntu intwaro ziriko ziramera ntizikomeza cyane kugira ngo mbere mwumvise nko mu bihugu nk'Ubushinwa nka za Filipine n'ahandi bariko bararondera mbere n'ingene n'Uburusiya abo ba perezida babo batazovaho batoba ubuzima bwabo bwose ni ukuvuga ko kugira bahangane ngira n'ibi bihe hariho abantu batinya kubavuga bati mbega atari abari bahasanzwe babizobereyemo abari batanguza izo zindi sisteme abandi boza byogenda gute ni ukuvuga rero yuko tworaba no muri Afurika ingene bizogenda ubu murabona ibihugu byinshi muri iyi myaka nibaza ko ni sagasesheshwa muri hariyo ivyerekana neza ko guhinduka kw'intwaro n'inzego zimwe zimwe atari ibintu byavuba kuko harimwo n'ababibonamwo iyindi risk bavuga bati mbega hoze bishaka naho byogenda gute kuko mureruka ko kera n'abantu batabiravye neza muri za 1990 igihe intwaro ya kubakomunista yavaho mu Rusiya hajya hari hatanguye ikintu gishashe igihe gishashe aho ata opozisiyo yari ihari mu by'ukuri mu byerekeye politiki mugabo cyane cyane abantu baziga kumva ingene binjira mu bya kapitalisme bose bakaviyadaptamo n'abatabyumva kumwe bakarara ingene binjira uno munsi rero tugezaho twarenganye mbere bya kapitalisme tukaje mu bya cyo bita ultraliberalisme uvuge ko umuntu abisa amahera avuga ibyo ashaka ababiyafite bagahurira ahantu hamwe haba bakavuga icyo bashaka bakadeside icyo bashaka bagafata ingingo bagomba urumva rero ko Afurika nayo birumvikana ko abantu bafite nk'ibintu bapfa muri politiki mu kuraba icyo bokora kubwira ngo ahubwo mbere n'ibyo bikeyi bagomba kugumya cyangwa kurondera bamwe bamwe ntibazosanga hariho abandi bari batwaye kubera ko iyo bitunganije neza kubasa
muri make mu kurangiza muri ko muravuga ko inyungu n'amafaranga kurondera amafaranga umvuduko w'amafaranga ari cyo kintu kiriko gitera gikomera muri iki gihe kurusha ukwitaho ibindi bibazo nk'agateka ka muntu no kuringaniriza nk'abanyagihugu kugira ntihabe ubwo busumbane hagati y'abafise n'abadafise nikiye none kizokorwa muri Afrika muri make kugira icyo kibazo cyo no kwita iyo gap ubwo busumbane ntibutere bwiyongera cyane hagati y'abanyagihugu
igeze kamenya ibikomeye isi kuyarondera uno munsi hanyuma kandi no kumenya agaciro ifise nk'iyifise ibintu byinshi mu kuzimu mu mazi ari byo byerekeye ibitoro byo bicukurwa bugaragwa cyangwa hariho hose hamwe n'ibindi biva mu mazi amafi cyangwa ibindi mbwa bikamenya cyane cyane ko atantambwe ishobora gutera itari kumwe ibihugu byose muri kimwe kimwe bikamenya ko atanyagufana na nyagukina ariko bose bakwiye umwimbu w'ivyo bintu vyose bakabinezererwa hamwe bakabinezererwa hamwe tegera kandi ko uwo munsi isi itacitaho cyane ivyo vyerekeye ivyo vy'agateka kazi na muntu abantu bakitunganya neza bakanegosiya neza ubu nta bihugu bihari hariho inyungu abo bantu bari amakori mu bihugu
murakoze
bazokora
murakoze cyane yari Pierre Claver Sengiyumva umuhinga mu vya politique akaba yanonosoye ivyerekeye ubutungane bw'inyuma intambara bako turavuga kugene imigambi itavuga rumwe na leta yifashe muri kigiye muri Afrika na kazoza kayo turabashimye cyane kuri iki kiganiro murakoze
ndabashimye cyane
akanunga duce dusozera makuru twari tuwafitiye muri kano kanya dushimire abagize uruhara bose ngo ategurwe yongera abashikire kuri mikro mwari kumwe na Joy Diane ni nahazwe ibiganiro n'amakuru byashinzwe hamwe na Fatuma Limasi Karara byari bihagarikiwe na Etienne Karekezi. Ku izina rya bagenzi bacu bose tubike banure tuyifuriza kuranirwa mu byo murimo byose naho ubutaha.